Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Amahoro nshuti bakunze mutwumva muri Ganino hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane na Hazuye ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga cuno munsi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwemenyere ko iminsi yose ya gatandatu mu kiganiro muri sanga tubahakanya mukatubwira makuru avugwa aho muri mukongera mukagira ico muvuga kuyo tuba twabashikirije mu ndwi turiko turasozera. Murayanze ino ndwi twabashikirije hari amakuru atandukanye twagiye turaca irya nino muri iyo harimo nk'ikibazo c'imyuzurira gikomeje kuvugwa irya nino haba mu gihugu cy'u Rwanda canke mu gihugu cy'u Burundi aho imvura usanga yononye ibitari bike. Twarabashikirije kandi inkuru zitandukanye ku janye n'ivyerekeye ukwitegurira amatora mu gihugu c'u Burundi amatora kamarampaka ategekanijwe kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu. Muri kirikirane rw'inkuru twari twabateguriye harimo nk'iyerekeye ishamwe parcelle mari hamagariye abarundi guhindura ingendo ryavuze ko rifise impungenge kwashobora kuba icuka kibi imbere yuko haba ayo matora. Reka twumvirize ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Mucegeranyo cy'ibijanye n'intwaro rusange mu vya politike umutekano n'agateka ka muntu ishiramwe parseme ryakoze mu mezi atatu atangura umwaka wa 2018 yemeje ko umuntu atahawe agaciro bikwiye kuko yibonekeje abicwa abafungwa hatakurikije amategeko abanyuruzwa n'ababorezwa igufa hamwe n'abahogwa ivyiyumviro vyabo vya politike. Faustin Ndikumana arongoye parseme akabona ko atagikozwe mu matora y'ibwirizwa shingiro hashobora kwibonekeza icuka kibi n'ubwicanyi.
C'est dosere uri kurahotera gatera ku muntu batekeza guhana nitwa kubatwa ngo ni excedoze nko kumenya ngo ni ikintu gisanzwe mu bisanzwe umuntu ajejwe intwaro adashe kwihanganira abantu arongoye nabo adafite ivyumviro vya politike wajejwe intwaro bakwipa yo demission. Turavye uko abantu bimvira turafise nyine impungenge z'uko ibintu bya referendum bititonde bishobora kuzana icuka kibi gusumba ivyabaye ejo bundi mponjo ejo bundi bari ko bari yanikisha mwarabibonye yuko hariho babaye aka ibintu byatasonga baza gutangira abantu basubira bagira gute ivyo ibintu bigaragara ico kitwa turafise impungenge nyene uravye ingene bamwe bavyifatamwo ko babitahura by'umutekano nuko bishobora kuzana icuka kibi ugasanga abantu barasubiranye mu hamwe birya vyabaye ugasanga hari abapfungiye ubusa abantu baricanye none urwanda rurasubiranyemo ruricanye ugasanga ibintu biragenze nabi nico gifata tuvuga tuti ingamba zofatwa hakiri kare.
Iyo shirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo rinegura igikorwa c'ugwaruka ruri mu migambwe rwashinzwe gufasha abajejwe umutekano kuwucungera.
Urije umutekano abantu bitwa ko bari afiriye ku migambi kandi na intolerance politiki kiri mu bantu kutihanganyana mu by'imigambi kandi ari ugwaruka rwishushe aha bo bakubwira ndetse no cyumva yuko ingwane ishobora kwaduka ari nyinshi bashe gwara guhura bakagwana wagira gute nakubwiye nti igipolisi n'igisirikare mwibwizwa shingiro biraza ati a politiki wabigize kwa bigize kubera iki kuko kavuga ati nta migambi mu amurimo none ofisierima uza gucufashwa gute n'abandi bari mu migambi nitwe no gucungera umutekano nivyo kwitondera discipline militaire ni ibintu byinshi bisabwa umva ari ingwanisha kuba nyinshi
Parse meritewe kandi umutima uhagaze n'amategeko ariko aremezwa ukamengwa igihugu kiri mu bihe bidasanzwe. Ndikumana yibaza nimba hari ico abategetsi bazi ariko bahisha abanyagihugu kuko ngo ayo mategeko ashobora gutera ibibazo mu gihugu.
Ubu tubune igihe kidasanzwe ati tugira tukuri kuri nabantu basake mwijoro cyangwa bagire gute. Sabire kubona kwa Rwandanje ugutegetse ubura ati ibyo byose uyu mwanya bimeze uko. Kandi ntibibe su forme ya ntuze mu mwanya limite uko ibyo birashobora kuba tuti kwere kigihe kiniki mu meza ya nana atatu tubona umutekano kuri aho ngwara birarekwe kuko abantu ashaka kwinyegeza hanaha nari ko baratunganya umutekano mugabe muri tamba kugira ati ni 5 normal ko n'umutekano mugabe iteye ko vinjuga sanga ikore atunga ni uko rero ubona ati burya rero muri kasi politike hari ikintu kikintu abantu bidegije ati twe tukabakubyaba babesha ngo ati turaba police dukarabwa bakaza bakinjira mu ngo gw'umuntu ngo ikintu biki baje ari nk'abasima ushora kuyimenya gute byo byose ni bibazo ushora kumenya gute ati haje abapolisi ba vrai bemewe n'amategeko canke haje abantu baje kunyaga
ishirahamwe paraseme rihamagarira abo vyega cane cane sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro gukora kugira amategeko ari mu ibwirizwa shingiro yubahirizwe abayarenze nabo bahanwe hisunzwe amategeko atakura abaho bakomoka ikindi nuko abajejwe intwaro bo hasi bohimirizwa bakigishwa kubahiriza gatega kabo barongoye bose bataravye ivyiyumviro vyabo vya politike twarondeyeho mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira abagire ico bajikirije kuri ayo makenga Terence na iraje avugira ubwo bushikiranganje naho yari yatwemereye kugira ico ajikirije yavuye atubwira ko bidakunda ko tuvugana kubera afatiriwe n'iyindi mirimo ibujumbura Remozimana ijwi rya Amerika
Remozimana arakoze mu gihe rero ku munsi wa kane isi yose izohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru ku munsi wa gatatu ishamwe mpuzamakungu ryamenyesha amakuru batagira imbibe ya RSF ryarasohoye icegeranyo c'ingene ubwingenge bw'itangazamakuru bwari bwifashe mwaka wa 2017 mwibaza yuko arinde yavyigenjejemo neza mu karere ka Afrika y'ubuseruko umunyeshuri mwiza yabaye Tanzania wa kabiri habu Rwanda wa gatatu na wabu Burundi reka mugenzi wacu Nairobi Jowirikaneza atwibutse ibiri mu cegeranyo cha RSF.
Igihugu kiza kwisonga mukubahiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi ni Norvège. Ico gihugu no mwaka uheze nco cyabaye cya mbere. Ikurikirwa n'ibindi bihugu bine navyo nyene biri ku mugabane wa Buraya. Ibyo navyo uko bikurikirana kuva ku cha kabiri ni Suède, Holland, Finland hamwe n'Ubuswisse. Igihugu cha Suède mu mwaka uheze cyari muri ico kibanza nyene cha kabiri. Igihugu kibikurikira ni Jamaica kiri muri Amerika yo hagati. Ku mugabane wa Afrika igihugu cha Ghana nico kiza mu kibanza cha mbere kikaba kigira cha 23 kigakurikirwa kuri uwo mugabane na Namibia igira 26 mu karere ka Afrika y'ubuseruko yase igihugu cha Tanzania nico kiza kuyisonga kigira cha 93 ariko nubwo Tanzania z'ubwa mbere muri yase RSF ivuga ko kuva mu mwaka 2015 John Magufuli batazira bridoze yaroye ku butegetsi atihanganiye umuntu numwe avuga ibitandukanye n'imigambi yiwe canke ngo amunegure iryo shira hamwe rizigura ko binyamakuru byandika n'amaradio bidasiba kubugarwa hagashirwaho n'amategeko abuza kuvuga inkuru zimwe zimwe mu karere Tanzania ikurikirwa na Kenya igiriya 96 Abategetsi b'ico gihugu bagirizwa kuva mu mwaka wa 2016 kwinyegeza inyuma y'umutekano mu kerinjyane za politike mu guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro. Muri yase Kenya ikurikirwa n'Ubuganda bw'ijana 17. Ico gihugu kirerwa gufunga amenyesha amakuru hadakurikijwe amategeko no kubatwara ibikoresho. Sudani y'Epfo igira 44. Ico gihugu cikubukiye mu mwaka wa 2011 abategetsi bacu bagirizwa kuba barabujije itangazamakuru gusubira kuvuga ku bibazo bijanye n'umutekano muke buharangwa buri gihe nayo president Salva Kiir ubwiwe akaba yigirira iterabwo bakabamenyesha amakuru yagiriza ko bakora ibicyozi igihugu cabo igihugu cy'u Rwanda kiza mu kibanza cy'ijana 56 naco kinengwa ku binyamakuru byose bivuga ibidahimbaye ubutegetsi bica byagirizwa kubiba amacakubiri abategetsi bakinyegeza inyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Uburundi buzi nyuma y'u Rwanda mu kibanza cy'ijana 59 bwagirizwa kuba bwarugaye amaradiyo nka yose yigenga kuva habaye igeragezwa gihirikwa ry'ubutegetsi mu 2015 nuko havutse ibinyamakuru bishimagiza ubutegetsi gusa nayo abavuga ibyo budashaka bagafatwa nk'abansi b'igihugu Joan Nyanyuki umuyobozi wa Amnesty International mu karere asigura ko yabaje kubona ibihugu vya EAC bironka bene ivyo bibanza
The East Africa countries have really been one of some of the most thriving democracies.
Ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko biri mu bya mbere byashyizeho demokarasi. Nitwe twarabirwa ko tukaba intangarugero, ariko tuguma dutera intambwe inyuma mu bijanye n'inkingi za demokarasi. Kuko ibihugu byubatswe ku mwidegembyo wo kureka abanyagihugu bagashikiza ibyiyumviro byabo, gukorana n'indongozi no kuzisaba kwerekana ibyo zaranguye. Ibyo nta handi bica atari mu itangazamakuru ryigenga, ariko imenyeso bitwereka ko tugeze habi. Ibimenyetso by'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ibyiyumviro biteye ubwoba. Niko Nyanyuka avuga. Igihugu cya mbere n'icya nyuma uyu mwaka n'umwaka uheze byagumye ari bya bindi. Norvège no muri icyo gihugu cigenjeje neza kurusha ibindi ku isi, mu gihe Korea ya ruguru igifatwa nk'umunyeshuri mubi kurusha abandi, ikaba yugara urutonde mu kibanza cy'ijana na 180. Ibihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bifite amabwirizwa nshingiro yemera ubwigenge bw'itangazamakuru, icyegeranyo cya RSF kivuga ko abamenyesha amakuru bahura n'intambamyi nyinshi. Umuyobozi mukuru wa RSF Christophe Deloire agira ati, ugaragaza urwanko ku bamenyesha amakuru ni kimwe mu bintu bibi bya mbere bibangamiye demokarasi ku isi. Eloje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hello Jawirika neza na wonyene arakenuye kutwibutsa ibyari biri muri ico cegeranyo cisha hamwe muzamakungu ritagira imbibe RSF sans frontières yamenyesha makuru ku munsi wa kane bazoba ariko arahimbaza umunsi muzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru. None rero namwe tubagaruke ko ahiwanyu mwumvise twebwe aho twabashikirije amwamwe hayo naciye ku masonga harayo twagarutse ko ahiwanyu namwe hariko havugwa amaki muri nondwi nk'inkuru tutamenye ziko zirabera ahiwanyu nizahe mamufisiki muvuga kuri ayo makuru atandukanye twagiye turabashikiriza mu bisata bitandukanye vya bya politique vyaba ivyo kubidukikije canke naho ivyo mu kibano bitandukanye. Akanya nirwanyu nshuti bakunzi urubuga nirwanyu muri Isanga akaririmbo kambere kamasamba hamace twakira amatelefone yanyu.
Matakawa shinanda wachaka mbaru wukonde
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi ni Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio muri kumwe na Joe Diane na Hazwenda Kiremesheje kakanya na nabemereye ko duca tubaha kugira ngo mudusangize amakuru mutubwire ariko arabera iwanyu mugihe ico muvuga kuyo twabashikirije. Rekwa mbere duhe ikaze abe Adelan ari ku murongo. Adelan, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Yo nante ninongeye kubifuriza ikaze kandi kuba mu mwaronso imana yabashoboze kuza kuri mikrogoma n'ibintu bitunezeza cyane Diane. Turahimbarwa cyane hama nkanezerwa kuba dusubiye kandi guhurira kuri telefone nabaheruka mugisamiranira kuri radio Bonesha FM.
Adela, uherereye he wewe?
Cyemperereye mu ntara ya Rumonge aho ni muri komine ya Bugengero neza na neza. Yego.
Amakuru dusabikaniriza uno munsi nico ugira ku uvuga kuyo twabashikirije canke icyumviro gusa ushaka gusangiza.
Yego cyane. Yego, ubwa mbere ni nk'icyumviro no gusaba nk'abatekinisi bajejwe iradio Ijwi rya Amerika. Turafite ikibazo neza na neza ahanyene mu ikomine yacu, reka mvuge mu ikomine yacu aho mperereye ku gatumba kacu aho Ibuyengero. Turafite ingorane ya radio Ijwi rya Amerika, tugize iminsi tutariko turayumva. Abatekinisi barabevoma babidufashemwo barabe ibyuma bizejwe akarere k'ubumanuko mu gihugu cy'u Burundi barabe batudugiriza amarezo cyane rwose. Turababara mu
kuvuga ko
ama emisiyo aca kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ibiganiro byose ga Adolan canke n'amasaha mwamwe
n'amasaha mwamwe nkaje wahondi tuyikirikirana duciye kuri bande bijya twita bande FM ni kuvuga ntituyumva. Ni ukuvuga rero twashaka rezo zo kuri FM mubadwije cyane rwose. Radio Ijwi rya Amerika iri mu maradiyo adufasha Abarundi mutubwira amakuru atandukanye. Nkaryoherwa cyane n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nkasaba ko bikunda nasho mwogishyira kuri bande dusanzwe twumva ibintu.
Adelan, reka turaza kubishikiriza abayobozi bacu hama nabo baheze babikurikiranire hagufi, ariko mu kurindira ko ico kibazo kemuka n'uburyo bwinshi ushobora gutora ku Ijwi rya Amerika ariho nko kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com hama igihe c'isaha imwe n'iminota 30 amakuru tuba turiko turashikiriza kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Murayumva ikibiriraho kuri VOA radio yacu muciye kuri Facebook tuba turi live.
David, ibyo navyo bishoboka ku bantu baba bari baba bifashe neza mu kugira amatelefone y'amandroid ku bantu bato batorera uca wumva ko bica bigorana. Nico gituma tuvuga tuti turaje duto duto ushobora guhura n'umuntu mutoya mukene ashobora kuba afise naho mwokwiza ico cyumviro vroma abatekinisiye bacumve.
Urakoze cyane rwose.
Narya dusanzwe tuzi ko igihugu cya Amerika kiri mu bihugu novuga iby'ubuhinga barabimenyeye cyane.
Urakoze abo byega abo byega turaza kushikana ubutumwa hama rero bazoheza barabico kibazo ko gikemugwa hama Gadelan nta makuru dufite yavuye ngaho nyene Ibuyengero none.
Nico nagombe nshike ko novuga nti Ibuyengero turi ngaho turatekanye ni komine imwe mu komine novuga nti zifashe neza umutekano wifashe neza uretse mugabo ibiza biracamwo rimwe na rimwe hagatogwa ibijiga ariko tukabona ko ari ibintu biva ku bantu usanga ari nk'abasuma ubutunganiro bukaca bukora nuvuga nti n'ibintu muri rusange Ibuyengero umutekano wifashe neza.
Ivyo biziga uvuze byatowe
ryare naco gitangwa n'Imana akavura ariko gashaka kumera nk'akarengerana Imana itatugarukiye. Imvura yari isa n'irengerana ariko tukagira tuti igihe cyayo kiriko kirarangira.
Ni ukuvuga ko mutariko murayironka cyane
ahubwo ni nyinshi isa n'iyatwaye imirima ni nyinshi. Ego
hama ivyo vy'ibiziga uvuga ni byabaye muri inondwe?
Ego ni muri inondwe nyene aho kuvuga ati kuri umutumba nyene mperereye ko abanda hatowe ikiziga canizwe kandi kigatogwa haheze iminsi aho catowe ahantu kumuya kumu ni ahantu bita ku bigoti mu isoko isanzwe igurishirizwamo inkungwa hepfo y'iyo soko.
Urakoze cyane gose Adela hama ubandanye ukunda ijuru rya Amerika naryo rizogukundira ikibazo washikirije kigiye gukemuka.
Cyane gose hama kandi nyakugira Imana Diane tukasaba cyane gose hari ikiganiro mukunze kuba mushikiriza iwanyu mu ntara na cyane cyane umenga ku minsi ya mbere nimba ntihe
ni kuva kwa mbere n'indwi yose kuva kwa mbere gushaka kwa gatanu
twashaka adresse yacu neza neza kugira natwe tubonke ngene tuza dutanga amakuru aba ariko aravugwa mu mpingo yacu. Ni ikiganiro numva ko wagiteguye kiraryoshe wumva amakuru avugwa mu gihugu cyose cy'u Burundi.
Urakoze cyane
adresse
ufise
y'ukuntu twaza dushikiriza ayo makuru
ufise adresse email ijugi Amerika ni rimwe kwandika kuri radio yacu @gmail.com hama ukaba ufise naho ka WhatsApp inimero y'akazi mushobora gutora kumenyesha makuru wose mwa mukenenga hani guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe incenda icenda gatatu rimwe. Urakoze
mumfashe musubiremo
reka kugira ngo duhe akanya abandi Innocent Kimenyi akugumane muhinga bw'ivyuma hama iyo nimero aheze ayiguhe.
Murakoze cyane gose Diane hama muroranirwe mutura mukiriza abamenyesha makuru musanzwe mukorana n'abamenyesha makuru bari mu mihingi itandukanye bahoze bakorera radio bonesha FM nakunda cyane ngire nti adere papa buyengera arabara mu
cyane gose ugire umusimiza adelambu biyenge mu rubiyengero gaho mu gihugu cy'u Burundi mu Rumonge cyose kandi na Emmanuel ikaze ku juge America murakomeye
ikirakomeye cy'a umuhango tumeze neza nubwo imvura itatworoheje
ntiboroheje gutega Emmanuel
yewe kubona ikiza cy'amahindu twashimye abamotore bagira ubusa yaradutabaye mu gihe twari mu kaga araduhumuriza bikomeye
yaradushikirije
inkuru amahindu rwose.
Ya twarumvise inkuru yari yabiteguye ko yaraciye ku ijuri ry'Amerika. Ayo mahindu ni gorubura mu Burundi. Araca yarabusubiye kuboneka none ga Emmanuel muri nondwi canke.
Yabonetse muri cya cyumweru cyashize.
Mhm.
Ariko imyaka yarabagiye, amatungo arapfa, abantu barapfa, mbega abaturanyi b'Abarundi bo bajya bavuga ngo nta kamara maza. Byabaye agahoma mu mutwe.
Mhm.
Umuntu Tomasi umuntu Tomasi kandi rindi ko ntamuherutse aho ni amahoro
arakomeye ariko aranavuga cyane amakuru ya samuya n'iminota 30 canke ibindi biganiro nko ku muziki utuzura mwumviriza mu gatondo kwa gatandatu
ntabwo aherutse mu kiganiro muri isanga
arakikora mu yindi minsi itandukanye atari umunsi kawuruhariwe ariko ubwiye urumviriza izo mwumva katari gake. Ego.
Nuko none Diane.
Sabwe?
Nashakaga kuvuga kuri kiriya cyegeranyo cy'itangaza makuru cy'uburyo ibihugu kiriya cyakozwe n'uriya muryango w'abanyamakuru bigenzura.
RSF aha.
Ntabwo biroroha mu Rwanda mu bijyanye n'itangaza makuru.
Nuti kubera
hari ibintu byinshi ubona itangazamakuru ryo mu Rwanda rinengwa, itangazamakuru ryo mu Rwanda ubona ntirikorera umuturage ariwe ryakabereyeho n'ijisho rya rubanda, itangaza ryamakuru ryo mu Rwanda ubona ko rikorera leta. Ibyo bintu abaturage turabibona tukabinenga. Buriya niyo mpamvu iyo tugize amahirwe yo kubona umunyamakuru w'ijwi rya Amerika twumva dushimishwa.
Bikorera leta gute? Umunyamakuru wundi aba yigenga nta leta canke abatarabo muri leta, ica avuga n'ukuri n'ivyo yabonye n'ivyo yabwiwe kandi akabivuga yanabitohoje.
Erega Diane biragoranye ubu gusiga ku nguru mu Rwanda. Uri umunyamakuru wigenga ugashyira ku nguru ushobora no kubuzwa kwitanga. Ushobora se gushyirwaho igitutu n'abandi bantu runaka ku ruhande. Urangije hari igihe iriya myanya mbona bigatangazwa kuriya, ariko bibaza n'aho biba byaturutse habajijwe abaturage ngo turiya mwanya nawe ntabwo u Rwanda rwawubona. Uko nimba umunyamakuru agiye kwaka inkuru gitifu akamubwira ngo genda uvuge ibyo ubonye, ngo genda uvuge ibyo ushaka, ngo nziko ntacyo uzantwara, ahamubaza ku buzima bw'abaturage rusange, ugasanga gitifu akangaye umunyamakuru ndetse amwereke yuko nta n'icyo avuze imbere ye. Uriya mwanya nawe ubona ko wakawukemanze, wakawugizeho ikibazo. Deka nigarutse hani wacu mu Ruhango.
Utre uvunagura.
Akarere.
Eh? Utre uvunagura kugira duce duha akanya bandi.
Ndagerageza nini?
Eh.
Na akarere kari hagati mu gihugu, na akarere gafite amahirwe menshi yo kuba katera imbere.
Mhm.
Ariko ni na karere kari inyuma y'utundi twose.
Mhm.
Bidutera ipfunwe nk'abanyarwanda.
Mhm. Hakabura iki kugira ngo gashobore guja hamwe n'utwo turere tundi wumva ugereranye?
Eh, mu bigaragara.
Mhm.
Kagiye kazira ubuyobozi bubi.
Mm-hmm.
Kagiye kazira amaboko akayoborera aho usanga ba visi meya cyangwa ba meya batumvikana na njyanama, ugasanga se njyanama ntiyumvikana na meya uriho, ugasanga iramwereka ko hari ukundi kuboko kuri hejuru ye, ndetse meya akabwirwa ko agomba kuregwa inshuro nyinshi, ugasanga nta guhuza ku hari ngo bakorane n'abaturage, ugasanga byamanutse byageze mu giturage, aho usanga na njyanama y'umurenge ikuriwe n'umuntu umwe, ariko ugasanga niwe ufite ijambo nyamukuru mu karere kose. Ibyo bintu wajya kureba Diane, ukibaza nimba byateza ako karere imbere. Ahangaha niho naje kureba mu minsi yashize, twagize amahirwe bagira ubusa rwose, buriya ndamushima n'umuntu w'umugabo agenda dutura, hari abantu bagiye bafata ubutaka bw'abaturage afite ijambo rikomeye mu buyobozi, cyangwa se afite umuyobozi wose hejuru mu karere, kugira ngo ndabivugire ejo bundi wumvise ko njyanama nani nyobozi y'akarere ka Ruhango yose yegujwe. Ayo makuru waba warayumvise? Biratangaje kubona.
Uti bitangaje kubera?
Biratangaje kubona nyobozi y'akarere yegujwe kuriya, abaturage ntibabwirwe bati habayeho amakosa ya naya, batubwiye ko ari kimotera ko ari byinshi
reka tugarukirize ngaho kumbure umucuzo bandanya uronka biciye muri izo nzego nyene. Emmanuel
murakoze cyane,
ugira umunsi mwiza ngaho mu Ruhango mu gihugu cy'u Rwanda.
Murakoze rwose Imana
ibarinde. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turafise kandi na Christiane ku murongo. Christiane ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Amahoro neza Oriane.
Ni Diane, urakomeye?
Ah, ni sawa Diane. Urakomeye?
Turashima. Uherereye he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Abandi bapfasoni muri kumwe ngahe Bujumbura, ati juri Amerika rirabakumbura rikababura.
Ego, ndababwira.
Ni kuzura bahimiriza nabo, tukumva utujwi twanyu, tukumva ibyumviro byanyu, tukumva ico mugona, tukumva ubuzima mubayemwo.
Ego.
Nuko Christiane, ni tiyumviro na makuru dutere utubwira canke nike?
Ewe ni nkuru atari nziza nabonye. Nari ndiko ndataha ngenda muhira. Hama ndaca ahantu impande y'isengero. Hari n'abantu nyene bavuye gusenga. Iyo sengero nta niri kwandiko ndavuga, mugabo abo barabibonye. Hariho umukobwa yararengana aho hantu, washobora kuba yaraharenganye nk'icurongo nka nyinshi, ashobora kuba ari ikintu yoba yari kaja kugura. Ariko ukuntu baciye bamufata ngo bariko baramubaza ngo igituma yagumye aharengana,
afatwa n'abandi,
yarababa yafashwe n'abapolisi. Hama baramufata. Urumva ko yaragize ubwoko ukuntu abona bariko baramubaza. Agaca ashaka kubiyaka ngo yigwanire nyine agire. Urumva bagufashe uragira ubwoba n'atacuba wiyagirira. Baramukubita.
Ubona wewe Christiane?
Ego, baramukubita. Munyuma barangize. Oya, isubira inyuma gato, hariho itagisi yarenganye, kubera yabona uko ukuntu bamukubise, yarameze nk'uyifata ko iriko irarengana, igenda iriko iramukurura mu ibarabara. Hama munyuma baramufata kandi, barasubira baramukubita. Hama barangije kumukubita gutyo, yari yahevye no kuboroga, urumva bari bamubabaje. Basha bamuterera mu ntuze muri pickup, sinzi iyo bamujanye, sino kugira ngo iwaba bamujanye aho. nibaza ko ari muri babandi duhora tubura iyo babatwaye
none uyo mu umwigeme ko umva yari ko ararengana ngaho nta numwe yashobye kumumenya ngo amenye ata muri ino micungararo ngo amenye iki abo bantu bari ko baramukuru uvuga harabumwegereye mukabaza ati byagenze gute canke
cyane ngahanye biragoye nta numwe yashobye kwegera niyo uri kuravuga uti uwo muntu ashobora ko yagumye harengana kubera yoba mu mutwe ashobora kuba atakwijije akaguma yirenganira n'ibintu bisanzwe cyane naho yoba yarakomeye ushobora kuba ariko aragenda agura ikintu akarengana bari kumuwaza neza ntibari gushobora bamukubita gutyo kandi ikintu kisambabaje Gadiane ni uko muri iyo minsi iheze mwatumiye icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu bariko baravuga ku byerekeye bajya banyuruzwa bashobora kuvuga ati wenyine atarivugira avuga ati umuntu muzobona bafashe muzotabaze mumutabarize ntagende gutyo mugabo hari aho ahantu hagera abantu ntushoboye kubegera kubera nyine urabona abantu bafise intuze impoho biragoye Eso ariko rero birababaje
pe. Na kundi Christian reka tukwihanganishe ko numva uremeje ko ari byo wiboneye nta sinovuga ati ntivyemezo canke nubwo no bisaba ntacu birenza ko kuvyitubwiye reka tuguhoze kuri uwo mubabaro umva byaguteye.
Ego kandi nubunye ndacatsaba Diane. Baduhe umuco ku muntu banyuruje. Yitwa Rodrigue
ariko kuvuga ba reka tuze turavuga abo ba uri kuri doma kuri toki ba bandi
bavuze ko abajejwe umutekano bariko barabikurikirana nyene ni baduha umuco kugira tumenye ko akiriho nuko yo batakiriho Ego.
Mbeka tuzogerageze twongere dusubire tubaze twumve ko hari ico barasubira kumenya nyuma yaho bavuge ko bikiri mu matuhuza ko ararondeza.
Ego mutwa mukode.
Urakoze Christian ugira umunsi mwiza ngahi ujumbura mu gihugu cyo Burundi.
Ego.
Ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu turabareka mu kidagadura mukatubwira ivyo mamuvuse ku mutima amakuru twa turiko turabashikiriza ico muyavuga ko ayabari ko arabera ngahi wanyu tutashoboye kumenya canke twamenya ariko mufise ikindi mushaka kongera ko ni muri isanga yo misi yose ya gatandatu twa dufise na Daniel ku murongo wa telefone Daniel na wewe ijwi rya Amerika raguhaye ikazi
ego ndakumva
nimporega Daniel
murakomeye
turashima atagihindutse hazindutse hasana neza cyane gose akazuba kadushwayemo
yego rwose ndumva ari byiza ni na natwe akazuba akavura mu nijoro kagwa akazuba gakeya noneho ngiye ndashaka kuvuga muri uku gufunga ino radiyo yo mu Rwanda Amazing Grace
mugamwe ngo uri kuriruka Dani uri kujahe kumenga uri kuriruka
sorry reka ngende gakeya nayindi muntu ntonda tambuka
nagira ngo hari uwo muri ko murasigana
oya
nuko rero
no ubundi byatangiye uriya muvuga butumwa nikora no abanyamakuru ubundi nibo babanze kumuvugiriza induru noneho bamuvugiriza induru noneho ubwo ngubwo bashaka kumushyirishamo
bamuvugiriza induru kubera iki
ya niba bavugaga yuko yavuze ibintu bibi bitajyanye ngo yuko arimo gusebya abantu
akoze abakenyezi
amakuru nzi yuko baziranye n'abantu babayobozi muri guverinoma noneho benyegeje umuriro bamaze kwenyegeza umuriro noneho naho babyihutirimo babishyuhamo noneho birangiye byageze gutyo bihita bifata radiyo noneho ariko noneho hari ikintu cyanshimishije kuba barafashe kiriya cyemezo cyo kuyifunga bigaragaza yuko ubuyobozi n'ubutegetsi butigenga ahubwo hari abari inyuma bo gukoresha urugero nta kuntu ushobora gufata radiyo umuyobozi ngo asabe imbabazi ku muntu utageze hamwe n'inkiko none yarajya gusaba imbabazi
inde asaba inde asaba imbabazi
bavuze ko umuyobozi wa radiyo ameze ingereza agomba kujya gusaba imbabazi
icyo bavuga ibyo bavuga yaravuze yuko agiye kwitura inkiko kugira ngo bamutunganirize we ntiyemera ingingo yafatiwe
yarazitabye ariko noneho nkarura rura yagende kumaranga mutima na munyangire ntago geze ikurikiza amategeko cyangwa nk'abantu bigenga urumva nico none mu kuvuga nuko bakoze munyangire bagafata ibyemezo byabo n'amaranga mutima batakurikije ku mategeko urumva ikigo kigenga rero bigaragaza demokarasi mu Rwanda niba ikigo kigenga kura kikagendera ku binyoma ku bintu bagatika umuntu gusaba imbabazi ku bintu bitigeze bihamishwa n'inkiko n'umuntu nabyo ni ikindi kibazo nk'abantu bazi ubwenge kandi bareba kure urumva murakoze cyane
murakoze cyane gose Daniel
kandi mwakoze kunyakira
ugire weekend nziza hamareka ndakure kwibandanye wigendera ndumva ko ukiri kuragenda urakoze cyane gose Daniel hama twakire na Fidel nawe nyene ku wundi murongo wa telefone Fidel ikaze ku jugi Amerika
yego murakoze cyane
nimpore nawe
yego nimpore gahoro gahoro ndi Nairobi
gahoro gahoro kuri ki Fidel
ni ibibazo cyangwa abakongomani twagize ibyago biteye ubwoba muri uyu mwaka
gute
nagira ngo nacyo mperaho ariko kwanza mbanje gushimira Ijwi rya Amerika ko mubashije kuntelefona amazina yanjye bwitwa nitwa Rutungisha Fidele ndi umukongomani nturuka mu karere ka Fizi mu ntara y'Amajyepfo muri Kivu y'Amajyepfo ubwo rero ndi Nairobi kubw'impamvu nagira ngo ari nazo nde gushimikira aho minota ingahe mbabwira njye ndavuga ibyo bibazo cyane nagize umwaka ushize ariko mbere yo kubivuga ndagira ngo sabe kwanza ibyo nanabasabye ubukize mwanya refuge nkiri mu Rwanda mbasaba ikintu kimwe kandi rwose ndimo nagikora nagira ngo nze kugisubiramo nabasabye ko wadushakira umunyamakuru Ijwi rya Amerika mukadushakira umunyamakuru mu karere kacu ka Fiji kugira ngo agashyikiriza amakuru y'akarengane kaza kahaba n'ubwicanyi buhaba intambara ziba zitoraze cyane ku maradiyo rwose icyo ni cyo kintu cya mbere
ushatse kuvuga iki muri ako karengane ugakorerwa abandi hama mukakagiriza abandi ga Fide
yego icyo nicyo nagira ngo mpere ko ako karengane gakorerwa ndavuga ngo amoko hafi ya yose kubera imiyoborere mibi ya guverinema ni hamwe bimwe abarundi bavuga ko ari akantu karakamira iwacu usanga nta mukuru na yari yamuke ahura n'ibibazo ahura gitwatsi cyane nk'ubwoko bw'abanyamurenge nyuma tubyumva tubwira ibibazo rwose sinabivuga ngo mbirangize uyu munsi ariko nagira ngo mfate agace gatoya cyane ku byambayeho umwaka ushize bigatuma mva no muri Congo nyine nkaza ubu nkaba nsa n'uwahunze ariko ndimo gukorera Nairobi business byabaye umwaka ushize nari natangiye business njya gukorera hakurya za Kalemi murabona ni hafi na Kivu yacyo nuko haza kwaduka intambara z'abatwa sinzi ko ariko nabo mubita bambote mu Giswahili
abasize nyuma n'abategeko
ubwo baradutera ahantu twakorera amabusiness rwose baragica abahungu 15 banyamurenge twabana twararana ku bitanda mbese twabana mu gipango bose babicisha ibipanga icyatubabaje kurusha twirukanwa tujya gutabaza muri leta abakiriya bari bahungiye muri leta abahungu 6 babiciye mu maboko y'abasirikare FRDC babikira mu maboko y'abasirikare imirambo yabo yaraboze kuko nyuma twaje gutuma delegation tugenda n'imodoka ya UN nakuye munisiko tushyikiye dusanga ntibigeze banafata n'imirambo y'abasore bacu ngo bayihambe bose akarengane n'agahinda biratwica ku buryo ibyo ni akantu gatoya mbashije gukonyoraho twekurikiranye tuza no gusanga ni ibintu biri politize n'ibintu byari byapanzwe na leta nuvuga n'umushyikaro w'abayobozi gusa no kubera impamvu z'umutekano ariko ibyo byose byari aho twari abatakira twabwira ati mudufashe rwose dore abantu bacu bamwe barishwa ariko n'abahungiye mu maboko ya leta nicyo kibabaje barishwe icyo ni ikintu cyatubabaje kandi tutazibagirwa mu buzima bwacu mu bintu byagiye bibaho
reka Fide ubundi uravuga yuko wari washatse ko abanyamakuru bacu batandukanye bakurikira ico kibazo reka tuzogerageze turabe tubanze dutohoze twumva uko vyifashe hama nako karere aho vuga hariho neza na neza umuntu arabe ko hari umwe muri bo ashobora kuja kubikurikira nako
yego rwose murakoze muri fiji ibintu bihabera rwose cyane n'ubundi n'ubundi abandi bafite n'abandi bose bari akarengane kubera impamvu z'ikindi kubera nyine impamvu za leta ariko rero ibyo tubabaza kubera ndagukurikira n'ibyo bya Amerika maze imyaka cumi hafi nkikurikirana n'umuntu w'ubaho yaje mu kiganiro cyo kubyina zacu twumva rwose nta muntu ushobora kubitegera ngo gusaba umukobwa w'umukuru ari amahoro rwose icyo gihe
urakoze cyane urakoze cyane ngose Fidel amakuru mu yaronse mu yabona muraza muratunungikira kuri radio yacu @gmail.com ico tuvuga nuko tutofa kuyavuga uko tutaratohoza ariko dushaka kubikorera ko ha mu muntu akaraba ukuraho kuri nahari inkuru
sawa murakoze cyane ndamukiza abari amakuru bivuga Amerika mwishye ndabakunda cyane n'abantu bose
urakoze cyane gose Fidel Nairobi ngaho muri Kenya na wewe ugira umunsi mwiza
murakoze
hejuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga oh mama oh father oh nana I said no way out no other Russia China you know I wanna control Hizugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuwa gatandatu muri isanga urubuga bari rwanyu turabaha kanya mukatubwira makuru avugwa ahiwanyu mukagico muvuga kuyo tuba twashikije mu ndwi turiko turasozera turafise kandi na Anisette ku murongo Anise ikaze kujugi Amerika
mwire Diane
murakomeye
amakuru ameze atangwa mu Washington DC
je nukuri atari kintu gihava gihinduka mwanyu uri imbere turashima
okay natwe mu Rwanda tumeze neza uretse ibibazo by'imvura zimwe na zimwe bigenda bikora ibintu bitandukanye mu turere dutandukanye
wowe uri mu karere ka Hega Anise
ubu ngubu ndi mu mujyi wa Kigali ariko namaze iminsi nzenguruka mu duce dutandukanye nk'akarere ka Gicumbi akarere ka Gasabo nayinyuzemo akarere ka Karongi nategereje ko ndihuze kuba na commenting ku karere ka Karongi aho muri gitondo habyute hari ikibazo cy'imvura nyinshi cyane ndetse yangiza ibintu byinshi bitandukanye ibiraro biracika abaturage barabafite ibibazo bitandukanye bavuga bati twebwe turajya mu masoko duciye ku biraro byacitse hajya hangizwa byinshi harimo n'amazu yagiye ariduka ariko amakuru maze kumenya nta muturage n'umwe urabasha kugira icyo ahungabanaho cyangwa se ngo abure ubuzima hano mu karere ka Karongi uretse icyo kiraro cyacitsemo kabiri ndetse n'ahantu ishyirahamwe ryari rifite ibikorwa remezo biza kwangirika bikabije hanyuma nibwo natembera none mu karere ka Gicumbi nyura mu murenge wa Rushaki naho hari icyo kibazo kijyanye n'imvura nyinshi yagendaga igwa ikangiza ibiraro ariko turashimira nk'abayobozi na bamwe nka Emmanuel Gasana Gahima wagerageje gukora ibishoboka igihe umuhanda wafunzwe kubera ikibazo cy'imvura ahita ashyiramo abakozi babishinzwe bagakuramo ya mazi n'ibyondo imodoka zigakomeza zikagenda icyo ni kintu namushimira ndetse nk'umunyamakuru nk'ijisho rya rubanda nanone nateye imboni mu bijyanye n'uburezi muri uwo murenge wa Rushaki amakuru bambwiye nuko harimo abayobozi bagenda bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ireme ry'uburezi rizamuke bashyira ku ruhande rwa mbere bashyiraho nka uwitwa Mansana Jean Damascene wagerageje we gukora ibishoboka aho usanga we na mu gitondo abanyeshuri batarabyuka agenda kureba wa munyeshuri wananiye cyangwa se wananiwe kwiga akaba yamujyana ku ishuri
by'ikosi urakoze cyane gose Anise kuri amakuru dusabikanirije
murakoze nawe
ubwire umunsi mwiza ngaho Kigali
murakoze cyane
Ijuge Amerika Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi turase kandi na Elisa ku murongo Elisa
mwirewe cyane Diane
urakomeye
Ego turashima Imana, sinzi namwe ngaho ko tujya Amerika.
Nukuri turashima. Akazina kawe nkikumva bambarira unge kuvugisha narinzi ngo numwigeme canke umfasoni.
Ego. Niko benshi bakunze kubifata cyane cyane ahamperereye muri Australia ko amazina kenshi akunze kuba y'abakobwa ariko mu Kirundi cyo bitahura ko Elisa ari umuhungu.
Aho muri Australia n'amaki none nga Elisa.
Aha muri Australia mu by'ukuri turashima Imana, turi mu bihe bidakanye cyane kandi bidashushe. Mbese muri rusange ibintu byifashe neza cyane rwose.
Narumvise ko mugiye kuronka ni radio y'abarundi ivuga ikirundi kugira ngo abarundi bari ngaho Australia baze bashaka gukurikirana iba irya nina.
Ego natwe turayirindira nyigishika cyinshi cyane. Kubera ko kenshi ndukunze kumva amakuru nka radio menshi avuga amakuru yo mu Burundi ari nka Australia, kugira tumenye kugwa mu gihugu cacu turenda guca kujwe rya Amerika cyangwa kuri BBC yuko bitacha bitworohera.
None iyo radio izobe ikora gute? Izobe ikora ngaho nyene ivuga amakuru yo ngaho canke izokwakira nayavuye mu Burundi?
Nta byinshi nzi kuri iyo radio pe, noba mbeshe nanje ndayumbuko. Ego
nduga kwijambo rero ryari kuzindukanye no munsi.
Ego yewe kinagomesha kirije ni kumbura ikibazo cyangwa se amakenga mfise kubijanye n'amakuru mwadushikirije abugwa mu Burundi yiritse giko ryasohotse yuko abajeje umutekano bashobora gukora isaka umwanya wari wose ndetse no mu ijoro kandi atanu mutahe bafise. Kugonje ruhande ndibaza yuko umengo hariho nk'ikintu coba kiboneka leta yoba yiteguye ko bavuze kubijyanye n'iterabwoba. Hanyuma ku rundi ruhande bagaca batubwira ko igihugu kiri mu mutekano bica bisa nk'aho umengo yaduha kwiyumvira cyane cyane nkatwe bw'abarundi tuba turi hanze y'igihugu kuko nimba mutwi batwizeza umutekano ku ruhande rumwe hama gacasohoka itegeko kuri itegeko birumvikana ko umengo ni ikintu kije giturumbuka cyane se kibonekana nk'aho umengo hari ikintu cyihuta cyane kigiye kuba kugize yo kwamenyesha abanyagihugu byihuse kugira ngo nibabona kibaye nibaze bakanguke. So ubwo rero kumbure aca nibaza ndeba icyo kintu gituma so itegeko riremere gushika naho bosaka mu ijoro atari umutahe. Birumvikana ko umengo ni ikintu gikomeye cyane. Kumbure yaba twadufite nk'umutumire nari kumubaza icyo kibazo ariko ko atamutumire ariho ubwo nta kundi sinzi nka bamwe bamenyesha makuru mubaye mufise ico mu kivuga.
Oya je niti nogira ico ndakivuga ko kuko nta ntemerewe no kufata ico mvuga ku ngingo ziba zitandukanye ndavyitirira ku maradiyo ariko ico twemeye nuko dushobora kuzorondera umutumire nk'uko bitubwiye hama kagerageza kubahanyisha umuga ku bwa ubona vyogenda gute ko ravuga ko bashaka yuko umutekano ukomera kandi ibyaha bimwe bimwe bigahashwa ntibisubire kubaho. Wowe ubona ko ku bwawe ibyari bikwiriye ari ikiga Elisa?
Mbo ego nkuko ukivuze bashaka kugerageza umutekano ube bawufate ku buryo mbese udashobora guhungabanywa. Ariko kandi ku rundi ruhande umuntu arashobora guca yibaza mbega ni kubera imbere y'iryo tegeko risohoka nta bandi bantu bari bagezwe umutekano cyangwa bari bagezwe ibintu by'isaka n'iperereza mugabo bitarinze gushirwamo umukado ako kagene. Icyo ni cya mbere. Ikindi nacyo kumbura umuntu yo kwibaza ni ku bijyanye n'uburyo iryo saka wagiye gukorwa. Urabona kenshi turakunda kumva ku maradiyo ko hari abantu banyuruzwa, hari abantu bategwa mu ijuru utabizi, turumva za grenade zama zatewe n'ibindi nk'ibyo. Kandi kenshi hari igihe bivugwa yuko abantu baba babonye bakoze ibyo bintu rimwe na rimwe urakunda kwambara nk'imyambaro y'igipolisi cyangwa nk'iy'igisirikare bagakora ayo marorerwa. Umva muri icyo gihe ntushobora kumenya ujejwe umutekano cyangwa se umuntu yakugendereye nimba koko ari ujejwe umutekano abyemerewe cyangwa ari inkozi y'ikibi yikitse mu kiza bitewe n'uko atanu gutahe abafise. So icyo ni inzira rero tukogwa. Sinibuka neza umuntu yigeze gushikiriza ku iradiyo avuga niburi barondere nk'imero ya telefone baha abanyagihugu bose ku buryo umuntu aje gusakwa cyane cyane nk'ubuhe by'ijoro kuko ijoro ni rinini agize amakenga atume ahamagara hanyuma bamumenyeshe koko cyangwa se bemeze koko aba n'abantu bacu nizo twabarungitse baje mu matoza nubwo atobwiye guca amatoza ajyanye nacyo icyo ni igikorwa cya leta ariko habeho ikintu kumbere cyo bakiri connected muri leta kubujye abanyagihugu bohumurizwa akamenya ati uyu ni naka ego arabyemerewe
bibaye urakoze cyane gose urakoze cyane gose Elisa kuri ibyo byumviro byawe hama ico twemeye ni kuzorondera abatumire batandukanye kugira ngo bashore kubandanya bakubwira ivyo bibazo babiguhere ku mucu
ego murakoze cyane kandi murakoze nuko mu murongo
ngire bizanga uturamukiza barundi bari ngaho muri hose hari uri mu gisagara cyane
ndi muri Perth muri Western Australia.
Okay, hama ubabwire yuko baba barundi baba abanyarwanda abanyamurenga bose bashobora kumva ururimi ruca ku ijwi rya America turindirira interano zanyu miganiro bitandukanye ara makuru mutubwira ari ivyumviro muraza muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com hama muduhe uko tubatora natwe tubarondere mu buterere ivyumviro bitandukanye.
Ego murakoze ivyo bizoshika.
Nurakoze cyane. Trose kandi na Fidel, nundi Fidel atari wa mbere twakiriye Fidel ikaze ku jugi America.
Na
Fidel.
Nza
ikaze muratwumva?
Enda wumva.
Turumva Fidela hari nduru ziri inyuma yiwe tutariko turashobora kumvikana neza turaza kumugaruka ko hanyuma ijwi rya Amerika turaza kubandanya twakira amatelefone yanyu ariko turesko turasa nk'abasozera ikiganiro n'iminota 10 gusa tuzaba duhejeje mu kurindira turacabaha umwanya kugira mutubwire amakuru avugwa hiwanyu ivyumviro ko yatwagiye turabashikiza canke kuyavugwa hiwanyu nyene muri sanga muri studio y'indu Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Diane na Hazonije ndemesheje ikiganiro.
Mama, papa, nabagamba about you. Jagalangu ebirungi, nakamotoko vimbe. A ring on your finger, a we design your joke. Oh, you're too fine, no. You're beautiful. See, I want your baby, I could sing, you're too simple. Hey, I can never let you go. I wanna put a ring on your finger.
Nuko rero ntuti bakunzi bijwi ya Amerika usivye ko tubashikiriza makuru agezweho turanabashikiriza n'uturirimbo twatugezweho mu karere nka kano karirimbo I do karaye gasohotse na karirimbo karirimbwe n'umuganda yitwa Baby Cool hamwe n'umugwi canka bigeme bari hamwe abanyarwanda kazi Charlie na Nina kano karirimbo rero niho kagisohoka kasohotse jo ku mugoro batukibaza yuko kabaryoheye kitwa I do Baby Cool hamwe na Charlie na Nina.
I do, I do, I wanna put a ring on your finger. Say I do, I do, I wanna put a ring on your finger. Say I do, and I do, I wanna put a ring on your finger. Say I do, and I do, I wanna put a ring on your finger.
Ijwi Amerika Washington DC muratwumva muri mu bisagara bitandukanye bigize isi canke mu mihingo itandukanye muce kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ikiganiro muri sanga ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu ako kwa gatandatu vyumwihariko turabaha urubuga kugira ngo mutubwire makuru avugwa ahiwanyu mugeye ico muvuga kyo muba muri ko murabona canke twabashikirije mukaba rero muri hafi y'agatelefone kanyu murashobora kutubipa gutyo natwe tukabahamagara kugira ngo mushobore kutubwira ayo makuru atandukanye avugirwa mu kibano canyu. Inumero yacu mu dutora ko ya WhatsApp mushaka ko tubahamagara ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Muyandi makuru yaranze inondwi wari umubonano w'abakuru b'ibihugu vya Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru Jim Kong-un hamwe na mugenzi we Jae In aho ejo bahuye ku nshuro ya mbere n'ubwa mbere w'abategetsi baba bo canke abagiye baramutswa Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo bahuye mu myaka 50 renga ko bwa nyuma hari mu 1953 bisigura ko 60 yari rumanya. Tose na Emile ku murongo wa telefone. Emile ikaze ku Jugi Amerika.
Akomeye.
Turashima Imana urakomeye nama.
Ego natwe turashima. Urabakunda cyane ku Jugi Amerika.
Urakoze cyane gose natwe nuko.
Abanyamakuru bose urabakunda cyane.
Ivyo biradutera intege gose.
Uko mugire kuraje pe.
Uhere. Uwele ni heno nega Emil.
Andi mokarele kiri ya gavi.
Iti umviro.
Iti umviro narisi. Narisi iti umviro amakuru na umvi. Nuko nwadro zago shiosa kawano mijoro. Na motahe wa. Nani wani wawote ukutaku wa saka mijoro. Tera makenga umonu kwera. Abyuko mu Burundi ari ibintu bigoye iyo tavuga umwe n'ubutegetsi bashefu ukuremeka intebe ishushe bakagu bakaza kugira bakakugirira nabi aho bahaye ingufu zijya mbonera kure baze barakora ibyaha bicyaho batavuga rumwe
ni kuvyibaza
nane ko ndavyibaza kubera Burundi turazi ibyaho turazi ibyo bakora nta bubiyobewe na fose ndi kumana amakenga yasikirije y'ukuntu iterabwoba riguma rikirigwa batavuga rumwe n'ubutegetsi iyo byose n'ibintu biteye amakenga yuko hace kwadukara nta bubiyo.
Urakoze cyane gose Emil ugira umunsi mwiza ngaho uri utashimye kutubwira kandi n'uburenganzira bwawe. Urakoze cyane gose. Mwanya uri imbere turava duhana gahindukira ariko mu masaha ari imbere turabafitiye amakuru haza ko ari gece saha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Amwe mu makuru turiko turabacira irya nino harimo nk'inkuru yerekeye umurugurujeje gutegura amatora mu Burundi seni aho mu nama yo kunu wa gatanu n'abanyamigambwe bazokwiyamamariza amatora kamarampaka ategekanijwe itariki ya 17 ukwezi kwa gatanu wavuze ko imyiteguro y'ayo matora ugeze kure. Pierre Claver Ndayicari yarongoye seni yabwiye abanyamigambwe ko uyo murugwi uri mu bikorwa byo gushikana ibikoresho bizokoreshwa mu ntara zo hagati mu gihugu no kwakira dosiye z'abashaka kuba barorerezi ku rwego rw'igihugu n'intara. Mu gihe imwe mu migambwe yitabiriye iyo nama nka APDR yamenyesheje ko hariho abanywanyi bayo bari mu mahanga yifuza kuzohagarikira ayo matora babuze aho biyandikisha. Ndayicariye yasiguye ko seni ataburenganzira ifise bwo kwemerera abarorezi imva makungu canke abarundi bari mu mahanga bashaka kuyahagarikira ariko ngo leta y'u Burundi izotumira abo barorerezi imva makungu. None mwibaza yuko leta y'u Burundi izohava ibatumira nimba izobatumira izobikora ryari? Muraca kuri Facebook yacu hariho ivyo twashiriye ko kugira ngo mushobore kugira ico muvuze kuri iyo nkuru. Facebook yacu ni VOA radio yacu. Nuko turasubira saa 12 mu makuru azabagezweho na Lidiane Nahazwe yakoze no sans kimenyi na ingenieur bari muhinga bw'ivyuma twe mpituti weekend nziza. Na
too simple. Hey, I can never let you go. I wanna put a ring on your finger.
Les infos. À Washington.